ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM jana kane n'ibice bitatu mu shora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isitatu wa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com muri neza nshuti mwese namwe bakunzi bya radio Ijwi Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ubukene hamwe n'ibiciro by'ibidandazwa birimo ibiciro by'ibifungurwa byariyongeye ku isi hose kubera imvo zitandukanye. Mu kiganiro cy'umunsi turabira hamwe n'abatumire ukuntu icyo kibazo cyifashe mu Burundi cyane cyane mu rwaruka kazoza ku Burundi. Turagaruka no ku bushomeri buhanze urwaruka muri rusange no ku kuntu rumwe mu rwaruka ruriko ruragerageza kwitunganiriza ibikorwa byo kwibeshaho no kugwiza itunga. Turavuga no ku ntambamyi zishobora kubangamira imigambi myiza yo kwiteza imbere. Tuvuge kandi n'ukuntu izo ntambamyi zishobora gutorerwa umuti hisunzwe intumbero n'ubumenyi mu bijyanye n'ubutunzi hamwe no kugwiza itunga. Umwe mu bahinga twatumye araza kuyagira urwaruka kuri bumwe mu buhinga bushobora kwisungwa mu kwiyumvira imigambi ishobora kuba ingirakamaro. Gusuzuma ibishobora kuyibangamira hamwe n'inzira yo kwisungwa mu gushikiriza imigambi yo kwiteza imbere urwaruka rufise. Turi kumwe na Professor Lionel Lemesha yigisha muri Kaminuza Alliance University iri mu gisagara cha San Diego aho ni muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Lemesha yigisha kandi muri kaminuza zo mu Budagi no mu Bushinwa. Muraho Professor Lionel Lemesha.
Ego mwe Frederic. Nakoneye cyane.
Ni byiza cyane rwose aho muri hameze gute hameze neza muri iki gihe. Zakanye keza ibihe ni byiza.
Ibihe ni byiza ubu hameze neza mu minsi heze niho hari acibura ariko ibi izuba akazuba ni kenshi.
Ni byiza cyane rwose turaba turi kumwe kandi na Emmy Pascal Ndwimana arongo ishyirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika MAC kuvuga Ministère Africain de Compassion. Asanzwe ari mu bakiri bato bafise imigambi yo kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi mu kanya. Turacarondera telefone yiwe iriko iragorana mu Burundi ariko nibaza ko tumubona mu kanya. Ariko imbere yaho reka tutangure kuri Professeur Lionel Lemesha. Murazi ko ibintu byifashe nabi nko ku isi hose, ibiciro byaduze, reka ubushomeri cyane cyane mu rwaruka, icyo kibazo mwebwe mukibona gute?
Ego bishina naye Frederic murakoze cyane kumpa iki kibazo. Ikibazo cy'urwaruka rudafise akazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi, kirarishinga ibihugu byinshi, ariko hari aho ari ikibazo gikomeye cyane kubera uraze nk'imitigiri y'urwaruka rudafise akazi. Hari aho usanga igitigiri ari kinini cyane kandi nk'uko bivuze ubu muri iyi myaka iki gihe turimo ama ekonomi menshi, ubutunzi bwinshi bwo ku isi hari aho bwagiye buratituka kubera ingorane zagiye ziraba ku isi. Hari ingorane yo kuronka ibintu bya supply chain, kuronka ibintu biba bikorwa mu bindi bihugu kubishikiriza kugurishwa y'ibintu byaratiriganye gatoyi kwera ariho ishyira ikicugurura COVID igabanutse. Ariko urumva icyo kibazo cy'ugwaruka rudasa akazi ni kibazo ibihugu byinshi biko birageza uko mwene byo bitorera umuti.
Tu kivuga ko icyo kibazo nyine murazi ko imbere yuko haba nk'ibyo muvuze ubukene bwo gushikana ibidandazwa aho witezwa gushika kubera imvu zitandukanye zirimo n'ikiza cya COVID, ubushomeri bwari ikibazo gihambaye cyane rwose cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, ubu rero bikaba byari byarunyutse ikintu mugwaruka cyane cyane uheje kaminuza bwo gukora n'iki muri gihe kugira ngo ruve muri ivyo bihe bigoye cyane cyane kuri ubwo gwaruka ruba gwarakoze ibishobotse byose rukaja mu mashuri.
Ego icyo kibazo ni kibazo kimeze neza kuko ugwaruka dufashe ugwaruka rudasa akazi hariho ego ubwo gwaruka rwahirira amashuri waronse inyigisho mu bigo bitandukanye ariko bikamera nk'ibibagora kuronka akazi ari mu bihugu byabo. Tuvuge dufashe nk'ugwaruka rw'u Burundi ni nk'uko twafata n'ikindi gihugu kubera henshi nahone hari ugwaruka rudasa akazi, ariko dufashe nk'akarorero nk'ugwaruka ruri kororondera akazi bashobora gusanga ubuzi budakwiye budashobora kubakwira. Ariko icyiza ni uko ubu ugwaruka rurashobora no kurondera akazi mu bihugu bitandukanye kubera ari nko muri East Africa ari nka abari Burundi ashobora kurondera akazi muri East Africa ikaba ashobora no kurondera n'akazi mu mashyirahamwe mpuzamakungu. Ariko ingorane ihari ubu inzitizi ugwaruka rukunda kuronka ni kushobora kuronka information yaho bahara akazi, icyo ni kintu ariyo iyo izo information birashobora kugorana kuronka kumenya akazi kariho karatangwa. Ikindi nacyo ni ubushobozi kuko ubu henshi abatanga akazi ntibikiri nka kera. Kera niho kenshi wasanga amakompanyi yaragira itangazo bakavuga ko bari kugomba batanga akazi bazotangisha ibibazo hari aho bakibigira, ariko henshi nk'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ayandi mashyirahamwe yo mu bihugu bitandukanye eka n'amashyirahamwe menshi basaba yuko ugwaruka ariko barasaba akazi baja kuri bakoresha internet bakoresha ubu buhinga bw'ubu bakaja kuri ordinateur hanyuma bagasaba bakarondera akazi kubaka akahari hanyuma bakiyandikisha. Ibyo nabyo biragora kuko ugwaruka ruha rugeze amashuri ibyo birasaba amahera kugira bashobore kujya kuri izo za interineti si bose babishoboye hari abo bica bigora.
Na burya mu bihugu bimwe bimwe bikiri mu nzira y'amajambere kuronka interineti urinda kuja nk'ahantu ikibanza kizwi aho bya bita mu cyber cafe
oba nk'ibyo bisaba amahera ugasanga ugwaruka nyene ruko rwaheje amashuri rwakoze cyane ubwo bushobozi barabubuze ushobora ko akazi batagashoboye ariko nuko baba babuze ubwo bushobozi. Aho rero niho nk'amaleta abakwiye kwiyumvira ukungene bashobora gufasha muri urwo rwego mu bihugu byinshi nk'ino nko muri Amerika hariho ukungene bafasha nk'ugwaruka hariho nk'amashyirahamwe afasha abazita nka Sandiego hariho yitwa Sandiego Workforce iyo ni ishyirahamwe rifasha cyane cyane nk'abantu badafite akazi ariko cyane cyane bafite n'imigambi yo gufasha ugwaruka rudafite akazi
yego
bakabafasha kurondera akazi bakabafasha no kubaha imyimenyerezo y'akazi kuko ugwaruka ingorane bahora bagira iyo bagiye kurondera akazi harigihe usanga amakompanyi abasaba ko bafise experience ariko umuntu ari yageze amashuri ntabayifite.
Icyo ni kindi kibazo gihambaye cyane rwose mu kanya turaha ijambo abanywanyi bacu Ubalde ni uhine ndabona ko arindiriye na bitoke ariko ndabona na n'umutumire wacu Emmy Pascal Nduwimana ashitse ku murongo muri aho Nduwimana
ego cyane natwe turaho.
Ego murakome ngaho
no kuri tudizura twese kabisa kirebe mbona ari cyiza cyane.
Telefone yari yagoranye turi kumwe n'undi mutumire Professor Lionel Remesha yigisha muri Leta Zunze Amerika mu gisagara cya San Diego araja kudufasha kumenya ubuhinga bwakoresha kugira ngo bwiyungugaye rushobore gutangwa imirimo yarwo. Ariko nashaka kubwa mbere na mbere ko muri mu Burundi Hene Pascal Ndwimana mutubwire ikibazo cy'ubushomeri eka kura kazi n'ukura icyo ufungura mu bakiri bato cyifashe gutemura iki gihe.
Bo murakoze cyane no kumbaza icyo kibazo tugitse hano i Burundi kandi n'izikuri kenshi bakunda kuvuga ubushomeri nito kubera bigusanga ari benshi cyane kandi murazi yuko leta nayo nyine ntiyo kwiza akazi abantu bose niyo kwiza akazi urugwaruka rwose. Ariko turashima ingene ubu leta kandi uhereye kuri Sebarundi yanabwiye urwaruka ati nyabona ntimwige ati murondera akazi muri leta ati nimwiga akazi ahubwo ati mwiga ingene akazi kova muri mwebwe. Rero ni ikibazo kiri ku isi yose birazwi aho usanga urwaruka ari rwinshi cyane leta nayo akanabwira urwaruka ati nimurondere imigambi. Niyo mpamvu rero ubunye leta yacu uhereye kuri Sebarundi yavuga ati urwaruka nyabuna irondera akazi agacarahimiriza. Murazi yuko tunafite n'akazi na kiwe twana mu isasi mu mujama ati urwaruka ni ukuvuga ko ari mugenzi wacu urwaruka. Rero ubu iwacu urwaruka rwaravuye hasi ngo duhangane rero n'iki kibazo twita ko ari ubushomeri mu kwironderera ubuzi. Niyo mpamvu usanga benshi ubunye baravuye hasi mu gushyiraho ama NDC mu gushyiraho ama koperative kandi rero twebwe twaranaciye ubwenge ubu muntu ntarati nize ibicanke ibindi arashobora kuba yize iby'ubutunzi arashobora kuba yize iby'indimi arashobora kuba yize iby'ubumenyi arashobora kuba yize ibyo kubaka mbwa bugasanga ari umudandaza ugasanga afite ibindi bintu akora. Ubunye turazi ingene isiriko irahinduka ukaraba ingene ikirere kiri murabona imyuzure murabona intambara ku isi murabona ibiza twarafashe umugambi rero wo kwibako tukagira rero amakoperative rero abari n'intumbero y'uko ubushomeri ko hari ubukene ko bahangana nacyo. Abajene rero ino baraciye ubwenge bari mu makoperative bari mu mashyirahamwe atandukanye.
Iyo migambi niyo duhava dushimikira ko na Professor Lionel Remesha kugira ngo atubwire uburyo nyabwo iyo migambi yokora ikatsimbatara ikaba imigambi itsimbataye neza cyane rwose. Imbere ya hari koreka tuje ku munywanyi wacu Ubalde Niyuhire muraho murakomeye. Hello.
Baje kubara mutsa.
Muraho murakomeye. Ego, muri hehe gani uhire?
Turi ubundi mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe no mu Burundi umu ari mu rwaruka mi Pascal Ndwimana ari mu Burundi tukaba turi kumwe na Professor Lionel Remesha yigisha muri Amerika duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Yari intere yano.
Ego.
Ito kubaza cy'umushomeri mu Burundi. Bona umwego leta ikifata mumero kandi ikibazo gikomeye cyane. Halo,
duga ku ijambo turakumva. Niyuhire, ndumva telefone yiwe sani icitse. Reka tuje kwa Bitokema Macumi Davida muraho.
Halo
Davida, muratwumva? Duga ku ijambo kibazo cy'icyumviro.
Ibintu umva umuntu ashobora kuba yarahejeje amashuri mubatagomba yuko ayimaka arubuzi bwa leta udufashe nk'abantu tukiko turarangiza bakaturangira ahantu hafi yacu hegereye amakoperative hari abantu natwe nyine twokwingunganya tukaba hamwe mu bajene batembere nk'abandi yeterano nanezi ama kashimira namwebye mukomeza kutoha ibiganiro nk'iri imwe kugira mu bwenge katoha kazoza kezi imbere tuba turabona imbere ye tuba turajaye ntanagerahezagiye
namwe bahezagire bitoke macumu David isumba byose Aime Pascal Nduwimana mwavuze ukuntu abajene ikabakiri bato bari kubarijukira amakoperative no kwishingira imitahe intamba mibona n'inzihe amushyaha bitoke macumi asa nuko ayo makoperative yo bavuga ko adakwiragiye hose ikibazo niki mukanye gato telefone yawe itari kuvuga neza mukanya turasubira kuguhamagara ushiri hasi canke utungikira ibimero twoguhamagara ko mugabo turaguhamagara mukanya ndabona telefone imeze nabi reka imbere yuko tuja kwa professeur Lionel Emesha reka duhe ijambo kandi undi munywanyi wi radio y'Amerika Wilson Lixon muraho mwiriye muri hega Wilson
ndi mu gihugu cya Canada
muri Canada murakome ngaho
ego turakome
turi kumwe n'abatumire babiri tuko tuvuga ku kibazo c'ubukene hamwe n'ubushomeri mu gwaruka murafite ikibazo murafite cyimvira
ego jewe ahanini ikintu nashaka intera nashaka gutanga ikibazo kiri mu bukene cyane cyane mu gwaruka cy'ubukene kiri mu gwaruka nyibaza ko ahanini kiva kuri mu misambi si yose bitewe n'ikiza cya corona cyabayeho turabona ko hari habaye ibibazo by'ubushomeri hari habaho ibura ry'akazi ariko cyane cyane rero bigeze mu gihugu cyacu ugwaruka nk'abantu numvuga dufise bari mu biharuro binini bigize population yacu murumva ko aribo baca babangamirwa cyane n'ubwo bukene rero ahanini kintu bimva ko nibaza ko ari ahanini twebwe mu muco wacu cyangwa mu migenzo yacu hari ukuntu twakuze tuzi yuko umwana yagiye ku ishuri akiga agaheza ibyo agiye kwiga cyane cyane ari byo bimuhakaje ahanini ugasanga ibyo twebwe twumva ko ari byo bimuhakaje urabye by'ukuri sibyo twiga mu gihugu cyacu kuko urabye nk'abantu benshi uno munsi bahejeje kaminuza ariko badakora ibyo bize nibo benshi cyane kurusha abakora ibyo bize rero nibaza yuko ahanini leta yacu yohindura sisiteme yo kwigamo kuko umuntu akamwigisha ibintu bizomugirira akamaro ibintu bizomufasha muri kazoza kiwe kuko hari nk'ibintu nk'abana benshi usanga bafite impano zo gucapa kuririmba impano nyinshi zigiye zitandukanye ariko ata amashuri ahari usanga uyo muntu aragiye kiga ibyo ibyo bindi bisata muri yaba muri secondaire na kaminuza ahejeje akabura kazi kubera ko nubundi yizi bintu atiyumvamo ibintu adashoboye aha ikindi nacho
ego musoze vuba na vuba
ego ikindi nacho nibaza ni ibi bintu byuko kenshi usanga ariyo nabantu bahabwa kazi badashoboye rero inyo novuga umusaruro cyangwa umusaruro bamuke kuko umuntu yahise arakora akazi adashoboye urumva nawe bidasarura biba bike kandi bigatuma n'ubundi buzi butaboneka icyo ni ikintu nacyo nyine mbona kibangamiye cyane cyane iterambere ry'igihugu bigatuma n'abantu benshi batabona akazi murakoze
Wilson Nixon na Professor Lionel Remesha ikibazo cyo kwigisha ibintu bitandukanye ni kibazo abategetsi n'abajejwe za kaminuza bashobora gusubiramo kugira ngo baze batange inyigisho zituma abahejeje bashobora kubona akazi bitagoranye
egome izo programme ateza gusubira kuraba inyigisho batanga ku banyeshuri kuva mu mashuri y'intango ayisumbuye reka na kaminuza kuko ubu igikomeye nuko nkuraba n'akarorero k'ibindi bihugu ukomeye ibindi bihugu ari nk'Ubuhindi cyangwa Philippines nazi nk'akarorero cyane za Ghana tuvuge nko mu Buhindi muri education system yabo barayiraze barabona ko bashobora kuyihindura abanyeshuri babo bakabigisha cyane ibintu byo mu bisata cyane ibyama computer bakabigisha ibintu byama computer ibintu by'ubuganga ibintu bijanye n'iby'ubuganga cyane n'iby'ama computer hanyuma babyigisha benshi ku buryo hari abanyeshuri benshi babyize leta yarabafashije kuronka izo nyigisho ku buryo ubu amakompanyi menshi ashaka amaserivisi bijanye n'ibintu by'ama computer bajya gutanga akazi mu Buhinde urumva nk'ico carabafashije cyane amakompanyi menshi arashoboye kuyaronka ava mu bindi bihugu cyane nko ngaha muri Amerika agendayo kwinvestisha mu Buhinde agatanga akazi kuri urwo rwaruka
ivyo ni vyo muvuze Professeur Lionel Emesha urashaka guhamagara ikompanyi guha nka telefone ngaha ukishurwa inshu ukayihabwa n'umuntu ari mu Buhinde
egome ni nk'aba Filipino no muri Filipine naho ne baragize programme bagafata aba urwaruka rwabo bakagorganiza bakabaha inyigisho barakorana n'ama university yo ngaha muri Amerika yashoboye kugendayo agatanga inyigisho zo kuba abaforoma bana ni Burundi turafise inyigisho z'abaforoma ariko kugira bakoranye n'ama university yino kugira bigishe inyigisho z'abaforoma ku buryo bamera nk'abaforoma bo ngaha muri Amerika tuvuge nk'ubu rero iyo babakeneye baraza haraza ama groupe bakaza karonka kazi ngaha muri Amerika nico bituma nk'ubu muri ubwo rwego rwo gusubiramo kumene baraba ibyo twigisha abanyeshuri kuva amashuri y'intango ayisumbuye no kwiyumvira yuko abanyeshuri uriko urabategurira kazoza ariho abazoshobora kuronka amahirwe yo kuronka akazi bakorera indani mu gihugu cyane badandaza indani mu gihugu ariko kindi naco nuko no kubategura kuko bashobora no kuja gukorera mu mahanga bashobora no kuja gukorera mu bindi bihugu batera imbere muri ubu nka za Ghana bararungika abakozi benshi mu bihugu nka za Qatar gufasha nko mu bintu bya hotel industry n'ibintu bya hospitality urabona ibyo navyo bigaca bifasha igihugu iyo bagiye gukorera hanze bashobora kuronka amahera
bikanagabanya na bwa bushomeri twari ko turavuga
cyane rwose
ego imbere ko tuza kwimwegwe Aime Pascal ndabimana kugira ngo mutubwire intambamye mubona muri ayo mashyirahamwe ayo makoperative reka duhe ijambo Maombe Dani mwiriwe neza muri hega Dani
ndi mu Rwanda mu Ruhango
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro turi ko tuvuga ku bukene reka n'ubushomeri buhanze ugwaruka
bo ku ruhande rwanje kuri insanganyamatsiko kubigendanye na n'izamuka ry'ibiciro akenshi na byatangiyeho icyorezo cya COVID cyaziye niko nagiye ndibona ariko twebwe by'umwihariko mu Rwanda twakomye mu nkuko n'icyorezo kuko muri iyi minsi turi izamuka ry'ibiciro biri kutubangamira cyane urengeye cyo ibishyimbo bigeze ku hafi ku bihumbi bibiri ubugari ugasanga buri kintu cyose cyarurye rero ingamba numva leta yacu yagafasha kugira ngo wenda iryo zamuka ry'ibiciro rigabanuke ni uko bagabanya ibintu biva hanze uko biva hanze bihende ahubwo bakongera agaciro iby'imbere mu gihugu nubwo tunyuzamo tukagira ikibazo cy'ikirere nabwo kibyaya kitubangamira ugasanga izuba rirava cyane gusanga abaturage bagiye kurumbya sinzi rero ubwo ngubwo cyo leta iba ibitekerezo kugira ngo ye kuzana ibintu byinshi biva hanze ahubwo iha agaciro ibintu by'imbere ikibazo imbere guhinzi nubwo haza izuba ama irigesheni kugira ngo bavomere kugira ngo ubuhinzi mbega bateze imbere ubuhinzi cyane cyane kuko abaturage batunzwe n'ubuhinzi cyane cyane kandi turacyari igihugu kiri mu nzira y'amajyambere.
Murakoze Mahombe Daniel ka tubanze duhe icyo kibazo Professeur Lionel Lemesha kugabanya ibidandazwa biva hanze bagaha agaciro ibidandazwa bavuye mu gihugu birashobora gutuma ibiciro biriko biraduga ku buryo butangaje bigabanuka mu kanya gato.
Ikibazo cy'ibiciro biduga byabaye ku isi yose urumva hariho ibiciro byinshi byaraduze kubera n'ingwano y'Uburusiya na Ukraine ibitoro byagiye biraduga ejo tuma rero n'ibiciro by'ibifungurwa cyangwa ibindi biciro biduga cyane hagati ku isi hariho ibintu byinshi bibera ku isi bituma mu bihugu ibihugu byose bironka iyo ngorane no ngaha muri Amerika iyo ngorane irahari ariko icyo umunywanyi ashikirije ni icyumviro cyiza gufasha abadandaza leta ishoboye kubafasha mu buryo bashobora kugabanya ibiciro bishobotse gatoya ariko kenshi biragora iyo idujwe ry'ibiciro ari kubera ibintu biriko biraba mu isi ariko habaye ubushobozi bw'ubushobora gufasha gatoyi kugira ibiciro bimwe bimere nk'ibigabanuka aho birashobora gufasha abanyagihugu ariko aho ni mu gihe gitoyi
Pascal Ndwimana mwavuze ikibazo cha makoperative mwavuze ukuntu urwaruka ruriko ritunganya makoperative naho hariho umunywanyi yavuze ko aya makoperative agushuka ubu atarayashikira intambamyi mubona mu gihe mutanguye nk'ayo makoperative cyangwa mutanguye ibikorwa byo kwiteza imbere ni nk'izi mwaje mu bake
je nariko ndabumvise ariko n'ubu telefone ndikivuga nabi
utwe tukumva neza ni byiza cyane rwose umwumvise ikibazo ndabajije mutubwire intambamyi mugira cyane cyane mu rwaruka igihe muri rwa muri kumushaka kwishingira amakoperative cyangwa urundi rudandazwa ika ibindi bikorwa byo kugwiza itunga
ndabumenyese yuko intambamyi ni zo umuntu atuvuga ko ari iza wenyine nk'ubunye murabona ko hari igihe imvura igusanga igwa nabi ugasanga ikirere ntikimeze neza ibindi nabyo nk'uko uyu mwigisha ariko aravuga ati n'ingwano ya idigide kiraba y'Uburusiya Ukraine cyaratumye ibintu bitoroha ibyo nabyo byarazanye ikintu cyo gukontribuwa cyane cyane bino bintu by'intambamyi kuko murazi yuko hariho ibyo umuntu usanga akura hanze hariho ibijyanye nk'ubundi nk'abagiye hamwe bati reka tushyireho
ihinguriro maradi bijanye na matière première ibyo nabyo abantu bari hamwe ibitubikura hanze hari ibivano iwacu ariko cyane cyane intambamye ahanini usanga ari ibihinduka ni ikirere ugasanga kumbura imvura iguye kuko itagwa ugasanga nk'abafashe umwanya ati reka turime aya mahegitari angana uku tuyateremo ibiraya tuyateremo ibigori umuntu azokwindura ugasanga imvura ntiyaguye uko umuntu aba anabyifuza ibyo rero biratuma haba intambamye ikindi rero usanga ari intambamye umuntu atisangije n'ibibiza ibibiza by'indwara mwarabonye iki kiza cya COVID yuko carahungabanije ibintu byinshi ariko sino babesha yuko hano iwacu by'ukuri hariho intambamye twovuga yuko itubuza cyane kuko leta yaratwemereye yuko abazoja hamwe bakiyungunganya bagasaba itongo urwaruka rya leta yuko leta izoribaha mbere na Sebarundi yaravumereye avuga ati tukuza yuko ibyatsi bitariva tubihindura biribwa rero ubu unye nta ntambamye hanini y'amakoperative twebwe tuhava tuvuga yuko ari rutura twisangije ntabiriho kuko Abarundi bari ku muriri bari ku murindi z'ukuri wo gukorera hamwe mu makoperative intambamye rero ni igihe habaye ahubwo ukwimbura byinshi ugatusanga noneho mikorosahana umuntu aca bishorera cyanke rero uku kuduga kw'ibi biciro usanga ibiciro rero ku masoko byari by'ibiharage umuceri ibindi byaraduze ibi nabyo turabirabira hasi biri mu bihugu byose biri muri aka karere birimo ku isi yose.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Nkinjwi ry'Amerika turi kumwe na Ntare Wiziringa muraho
muraho neza
turaho muri hega Ntare
yego turaho
muri hehe
aya ni je mu bundi bugu cha Mozambique
yego Mozambika
ariko nyine nabonye nkanditse biriya numva ko ntangiye ibyo bintu bindeba
ni byiza cyane gose ikibazo cy'umubiri
urebye ikibazo mfite ni ukuntu abantu baguma batubwira ko nyine ngo akenshi ngo umuntu ashobora kwita ziri mu cyayi cyangwa ko umukene kubera abagize muri hari kandi hari n'abagerageza inshuro nyinshi bitanga ahubwo none hari intuza hari ibikuru nabivuga mu kintu cya mu kinyarwanda niba ari forumire yabihari kugira ngo umuntu abe umukire twese tukajya tuyikoresha kugira ngo tugere kuba abakene
reka icyo kibazo tugihe Professor Harimesha hariho ibintu abantu bakora kugira ngo ivyo batanguye vyose bikorwa vyo kwiteza imbere batanguye bibe ingirakamaro
ego icyo kibazo ni kibazo kimeze neza kubera umuntu ashobora kuba afise imigambi myiza yayiteguye ashukere gutri azi ibintu abikura n'uko umuntu ashobora kubidandaza cyangwa afise ibyo ashobora gutanga ariko hakaba ikibazo cyo kuronka umutahe icyo kibazo aho niho ibihugu ubu biriko biragerageza kumwe nashobora kuronsa umutahe nawe wari umutahe muke abakiri bato bafise imigambi myiza kenshi iyo umuntu akiri muto ageze amashuri agiye ku mabanki gusaba ingurane atacyo afise agwatiriza kenshi ntibamuha ingurane iyo rero ikaba ari intambamye ariko nko mu rugo rwego bavuga yuko urwaruka rugiye hamwe rukagira ikoperative cyangwa bakagira ishyirahamwe cyangwa bagatangura business ariko bakaba ari urunani aho iyo baje ari nka babiri batatu bakabona ko bamaze gutangura buhoro buhoro aho birashobora kubafasha bagiye bakerekana ibyo bashobora gukora ibyo bashaka gutangura naho batangura bikeyi bagatangura buke buke ariko kugira bereke ayo mabanki bakabaza yuko bashobora kuronka ingurane ariko aho niho amareta akwiye gufasha bagafasha cyane cyane hariho uburyo bwinshi leta zishobora gufasha bashobora gufasha kuborohereza imitahe gukora na gufasha guhimiriza amabanki bashobora gufasha ugwaruka muri urugo rwego amareta na arashobora no kudaha bashobora no guha akazi ayo makoperative akabaha ama business tubwe nk'ubu ariyo tubwe nka leta irashobora kuba ikeneye nko kugura imfungurwa ari z'abanyeshuri cyangwa abasirikare aba you know muri ico gihe bagaha nizo kontra bagaha kontra nizo zimwe mu makoperative y'ugwaruka kora ngaho baronse kontra naho buba ari ugwaruka ariho rugitangura bakaronka kontra iciza nuko iyo kontra irabaha rero ubwo bushobozi ikabaha amahera bagashobora nabone ubwo gwaruka guhakazi urundi gwaruka
ni vyiza cyane
rwose abantu bakeneye akazi yego
ni vyiza cyane rwose Emmy Pascal ndubimana ikibazo cyo kuronka ingurane cyane mutahe mu banke cyifashe gute mu kane gatoyi cyane rwose munotu Emmy Pascal
ikonda bumva nabi cyane ikonda bumva nabi by'ukuri
ikibazo cy'umutahe kuronka umutahe mu bakiri bato cyifashe gute ikibazo cy'umutahe ikibazo cyo kuronka ingurane mu kanya gatoyi cyane
oya n'ibi neze neza ndikonda bumva na gatoyi
reka rero tuhava tukureka kuko ndabona telefone twe turakumva neza cyane rwose reka to Jacques Cri professeur Lionel Elemesha muravuze ikibazo cy'umutahe ikibazo cy'ingurane hari ibindi bintu abantu bashaka gutangura ikorwa byo kwiteza imbere bo gerageza bakisunga imbere yuko ibyo bikorwa byabo bija mu ngiro bigatsimbatara hari nk'ibyo bita uburyo bwo kuraba niba nk'ikintu ushaka gutangura urudandazwa ushaka kugura imodoka hanze ukazidandaza nko mu bihugu kiri mu nzira y'amajambere hari ibintu umuntu abanza kuraba mu cyongereza niba bivuga neza SWOT analysis akaba hariho ukaraba ingene wewe ingufu ufise ukaraba aho jegajega ukaraba donc aho uzoshora ivyo bintu eka ukaraba n'amategeko yoba agenga urudandazwa mu gihugu ivyo bintu muribaza ko benshi mu batangura kwishingira amashirahamwe babizi neza murashaka kubica hirya no hino gatoyi ivyo bya SWOT analysis
egome ya SWOT analysis SWOT analysis no kuvuga yuko iyo umuntu ashaka gutangura kudandaza ategura kubanza kumenya ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye ku buryo kwera kenshi no kumenya aho umuntu ashikana ibyo umuntu ashoboye tuvuge nk'ubu ashobora kuraba ari umuntu akaraba tuvuge yize nk'ibintu by'imyuga abazi yuko uyu mwuga narawize ari nk'umuntu yize nk'ibintu byo kubaka cyangwa gusiga amapenture cyangwa yize muri kaminuza ibyigwa bitandukanye reka n'uwahejeje amashuri yisumbuye ariko yarize ikintu ashobora kuvuga yewe iki kintu ndacumva neza ndakizi neza ari nk'ugukomunika ari nk'ukwandika kuvuga igifaransa kwandika igifaransa cyangwa icyongereza ariko umuntu akaraba ahafise ingufu icyo ashobora gutanga kandi yumva ko ashobora kugitanga ariko ashobora kuraba rero weakness yo muri SWOT analysis ni aho ibintu bitifashe neza kumva nk'intambamyi babuze y'ukuronka umutahe iyo ni intambamyi ikomeye cyane kuko utanguye urudandazwa urakenera umutahe wo gutangura ariko uko uronka abakiriya uko ushaka gushikira abantu benshi bisaba amahera urumva habaye ingorane yo kuronka umutahe iyo iba ari ingorane kandi itezo guterwa umuti ikindi nacyo no kuraba opportunity ni opportunity no kuvuga yuko
ibintu byawe bizobishora hehe abakiriya bangana gute
aho uzobishora aho ubona ko ushobora kuronka ubutunzi wifuza aho uzobishora abantu uzoshikira urabiraba ukavuga iki kintu kirakenewe none no kibashikiriza gute ariko arashobora kuba ibintu bigenda birahinduka threat ni ibintu bihinduka nk'ubu nk'iduzwa ry'ibiciro iyo aduze ibiciro urumva abakiriya baragabanuka nibyo biraba intambamye ariko muri ico gihe ushikira gute abakiriya odandaza gute abakiriya odandaza gute ibyifuse ku bakiriya urumva rero muri ibyo byose hariho ibintu bikenewe harakenerwa nk'inyigisho kubo baba bamaze gutangura ubwo rudandazwa
n'abatararutangura
barakenera kuronka inyigisho zo kumenya ukudandaza bakamenya uko umwe bashobora gushikira aho bazodandaza ibintu bashobora kudandaza ibintu ari mu Burundi ari mu Rwanda ari muri Tanzania mu bihugu biri hafi canke n'uko umwe bashobora gushikiriza ama serivisi yabo
ubindi bihugu izo nyigisho turazica hirya hina mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo Giti Pedro Mihigo muraho
turaho turakumva amakuru yanyu
n'amahoro muri hehe ga Mihigo
aka kanya turavugana ndi mu gace ka Ngungu province ya Nord Kivu muri territoire ya Masisi gihugu cya Congo
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyimbiro turiko tuvuga ku bushomeri kwiduzwa ry'ibiciro eka ubushomeri ni mugwaruka ukura akazi tuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
kubura imirimo yo gukora hanini biraterwa n'uko gushakisha amafaranga yo gutangira ibikorwa by'ubucuruzi bimwe na rimwe biba bigoye nkatwe muri aka gace duherereyemo twakunze kubatwa n'intambara z'urudaca urabona kugira ngo umusore afate amafaranga ari hejuru ya miliyoni y'idolari cyangwa kibyemeze kuyageraho aba ari ikibazo kiremereye ku buryo usanga kumanuka kw'ibicuruzwa ku isoko hanini biterwa n'uko bo ubwabo abajyaga kuba babigura ntahantu bagombye kuba bakura ayo mafaranga ibyo bigatuma n'abashoramari cyangwa se wenda bashaka kwinjira muri uwo mwuga ari ikibazo kiremereye cyane umunyamakuru
cyimvira cyiza reka cyo cyumvira tugihe Professor Lionel Lemesha
urashaka kwinsubiramo neza icyo kibazo
Avuze ko nka wari i Masisi aho ari muri museko bwa Congo aho hari ibibazo by'intambara kenshi na kenshi gukoranya nk'umutahe usanga bigoye kandi abashoramari ugasanga ntibashobora gukoresha amatungo yabo muri ico gice cy'igihugu kirimo intambara
ego ibyo nibyo biragora cyane iyo ari intambara hano sari intambara biragora cyane kugira ukudandaza biragora rwose iyo hatari amahoro n'umutekano ahantu hose ku isi ariko umuntu ntiyo kwihebura kuko ntabwo ridahita amahoro arateba kaza nicyo gituma umuntu abishoboye ashobora kugumana nyine uyu mwete ahumana umutima mu nda akaguma agerageza kugira inyigisho agerageza kurondera iciza cyo kudandaza nuko urashobora no gushikira n'abandi badandaza umuntu akababaza ibibazo akababaza ukungene badandaza akababaza ingorane bamaze gucamwo akarondera n'abadandaza bashobora no kuza baramufasha nka mentorship bashobora kumufasha kumuhanura ibyo birashobora gufasha cyane hariho ibihugu usanga hariho nk'amashyirahamwe y'abadandaza baja hamwe bakavuga nk'intambamyi bahora baronka bakabishikiriza n'ababatwara ayo mashyirahamwe sinzi ko yoba hari muri ako karere ariko ubu ni kubera nyine hari ingorane nyine z'umutekano ariko ivyo navyo ivyo turabigira
nivyo turutse n'inshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviriza rya ryoherejwe rya Amerika turi kumwe na Fisa Alexi muraho muri hega Alexi
yarere kigali mu Rwanda
ni byiza cyane rwose ni nziza cyane rwose. Mafite ikibazo, mafite icyumviro, duga ku ijambo.
Mafite ndende mfite igitekerezo. Nanjye ndi umwe mu bantu bavukiye Mafishi. Ibyo nashaka gushyikiriza ni ukuntu usanga urubyiruko rugorwa no kubona igishoro, kandi ugasanga mu iyi minsi ugasanga ibiciro byarazamutse bihebuje, ugasanga no kubona aho umuntu akorera ni ikibazo, kandi ugasanga no kubona inguzanyo ni ibintu byabereye abantu ingorabahizi, ugasanga noneho nk'abantu bari hari mu burasirazuba bwa Congo habaswe n'intambara, ugasanga nko kubona igishoro ku rubyiruko ugasanga ni ibintu bigoye. Yagiraga ngo uwo Inga adusobanurire uburyo babasha nko kugera nko kugira inama urubyiruko rwa hano Masisi bara muri za Rucuro, uburyo bashobora kubona igishoro n'uburyo bashobora gufata inguzanyo.
Murakoze Fisa Alexi, professeur Lionel Emesha. Ikibazo cha Fisa Alexi ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Urwaruka rwikorera ibyarwo i Masisi bo bigenza gute kugira ngo ruronke aho rushorera ibidandazwa? Nk'uko bamwe babivuze, ni intara irimo umutekano muke. Hari ikintu cyokorwa? Hariho urudandazwa kanaka rwotuma babona amasoko haba mu bihugu bibanye canke mu zindi ntara za Congo?
Icyo kibazo ni ikibazo ciza. Ugwaruka umuntu ashobora kuronka kumene aronka kontakti akabashikira, biba byiza mushobora kuturonkeza kontakti umuntu akagerageza kubaronderera n'inyigisho, umuntu akabanza akamenya ukungene ibintu bihashe, ibyo bahora badandaza igihe hari umutekano. Hanyuma umuntu akaraba ukungene bashobora kubandanya babandanya babishora, ariko ni kubera nyine hazaracamo intambara, ariko umutekano urate ukaboneka hirya no hino. Ariko umuntu ashoboye kuronka muri aka kanya, umuntu akabaha nk'inyigisho, umuntu akabanza akamenya ibyo nyine bahora badandaza, umuntu yashobora gufasha kubereka uko umuntu ashobora gushora nk'ibintu ari nk'ibintu barima, ari nk'ibintu biva mu bintu by'ubworozi canke iyindi myuga boba bafise, nabone bashobora gutanga uruhara atari muri Congo gusa, ariko bashobora no mu bihugu bibanyi barashobora kugirayo urudandazwa canke kuronderayo akazi.
Muri kumwe abandanye komeza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Innocent Uwimana. Muraho egera telefone muvuge cyane, muri hehe ga Innocent?
Yego,
muri hehe?
Ikaba mukanishi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, tuga ku ijambo, ikibazo cy'imvira.
Uko nabibona ushobora kubwira kwiteza imbere hano iwacu mu gisagara cya Bujumbura, nje ndabona biracyagoye. Ndabona n'ibintu bimwe bimwe ngaho mu masoko y'iwacu biracyazinze, na cyane cyane ibintu by'ifungurwa n'ibintu nyine by'ifarine. Rero umuntu muto muto kubwira ikinonore ngo agire uburimi n'ubworozi kubwira aronke icyo ashobora biracyakwanye cyane, kubera ata buryo bwinshi turaronka, ata mashyirahamwe menshi turaronka kugira ngo natwe ngo twiteze imbere. Nicyo gituma ngaha iwacu bikigoye, ata mashyirahamwe turimo, na cyane cyane twabuze n'amashyirahamwe turimo kugira ngo twiteze imbere. Ama ibindi nacyo cyo twagize twabibure, hariho inkwavu za kijyambere n'inkoko za kijyambere, tugire tworore muri ino minsi. Tuzoraba umwenda ugenda ushobora gukora, hano nitwabona yuko ama cyo gishore nime yandi makongo cyo ku mwembo woko woboneka mu gufi yatangura cyo mu mukado wo gutangwa abuze ngo tufata mu mukongo
murakoze inosando w'Imana Lionel Lemesha ibazo bya inosando w'Imana birahambaye cyane gose yavuga ko ibintu bitifashe neza cyane gose birazenze iyo mitahe ntibayibona eka aho bashora idozose n'intamba byi ikintu mubwira nko umushyana nka inosando w'Imana cyane cyane kugerekeye ibikorwa byo kwiteza imbere hari ibintu bimaze kwibonekeza ko kenshi na kenshi usanga abantu bahurira ku bidandazwa bimwe ugasanga n'ibyo bose bashaka kugira canke ibikorwa byo kugizitunga bikaba ari bikorwa bimwe umwe yuguruye boutique bose bakugura boutique ikintu cyo mu bucuruzi bavuga ngo diversify ikintu cyo kuraba ibindi bintu byokorwa mu Gifaransa bavuga ama créneaux atandukanye impanuro mu kugaruka nizihe kuri byo bibazo
icyo ni kibazo gikomeye cyane kubera nk'uko bivuze umuntu agize icyumviro abandi baca bagi babonye ko harimo amahera n'abandi baca bagize icyo cyumviro nyine ariko ibyo ntibyo ca intege umuntu igikuru ni uko iyo uri kuradandaza udandaza hamwe n'abandi igikuru ni ukungene ushobora gushikira abo udandaza ko agushorera ko ibyo uri kuradandaza kandi ikindi si ukudandaza gusa ariko hariho mu cyongereza bita personal selling gushikira abakugurira irudandazwa ukabafata neza ugafata umuguzi neza kuko kenshi hari igihe uja ahantu ugiye nko kugura ibintu ugasanga ntibariko barafata neza abariko baragura abariko barashorera ibintu muri icyo gihe rero ikintu gikomeye ubu uza kugura ahantu hose ku isi cyane cyane nko muri Amerika ikintu gihambaye ni uko uyu muntu aje kukugurira ibintu umufata neza ukwere ushoboye kukugurira ikintu cya mbere uno munsi umufashe neza azozana n'abandi bakiriya kandi azogaruka nicyo gituma naho hoza ayandi ma competition hakaza izindi ayandi mashyirahamwe cyangwa abanza badandaza cyo kimwe iyo experience uha umuntu aje kugushorera ukamufata neza ukamubaza ibyo ari kakugurisha bikoresha hanyuma ukamubaza ko ariho n'ibindi udafise yoba yifuza yo kuguriye aho ni kugira uronke n'amayide y'ibindi bintu toba uri kurashora akavuga yaba ikigifise ngaha n'ukikuguriye hanyuma ukaza urabaza buhoro buhoro ukaza urongereza ukagurisha ibikenewe n'abakiriya
inyishu nziza cyane rwose reka tuje no kwa Gode Masabo muraho murakomeye muri hega ya Masabo ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
kandi
masabo ivyiyumviro nibazo vyiza cyane gose urwaruka kwiteza imbere ni vyiza ariko muravuga ko hakiri intambamye uja ku kiringwa arayirata nko mwabivuze Lionel Remesha Godefroid masabo ashikije kibazo gihambaye cyane gose cy'amatagisi y'umurengera ashobora kuba yocintege cyane cyane nk'ubwo rwaruka rudafite amikoro menshi ikibazo cy'amatagisi kigira ingaruka imeze gute ku budandaje muri rusange
ego cyane cyane ikibazo cy'amatagisi ni ikibazo gikomeye cyane nk'ubwo gitangura kudandaza bashoboye kuborohereza bakaganiriza amatagisi cyane cyane nk'abantu bagitangura kudandaza ari nk'urwaruka rugiye hamwe bakabagabaniriza amatagisi cyane kugira babahimirize kudandaza ibyo byofasha cyane bashoboye kubafasha muri urwo rwego bakabaganiriza amatagisi ari nk'imyaka ibiri ya mbere kubera gutangura kudandaza naho ntibyoroshe kuko kenshi umuntu arahomba ariko bashoboye kuronka leta ishoboye kubaganiriza amatagisi urwaruka ufite imigambi ruriko ruratangura kubera hari ingorane nyinshi zicamo ari kuronka imitahe bashoboye kubaganiriza amatagisi byofasha cyane
mu gusozera ndabona kanya kariho kajuje na Professor Lionel Remesha nashaka mutera kamo kandi eka abantu bose bafise imigambi yo kwiteza imbere eka inyigisho canke mubaha tugarutse kuri ya mugambi twavuga ukubanza gusuzuma neza ibintu ugiye gukora kugira ngo urabe ko bizoba ingirakamaro ikintu woshimikira cyane cyane ni ikihe mwavuze kugwiza ibyerekeye ibyo bikorwa ikintu woshimikira cyane cyane ni ikihe umuntu ariko atangura urudandaza ikintu wabanza gushyira imbere ni ikihe ingufu ziwe cyane cyane
ego umuntu
icyarusha abandi
umuntu agomba atangura urudandaza yobanza akandika neza umugambi yifuza n'ibyo ashaka gushika ko akabanza kwandika neza akabona ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye ariko cyane cyane akarondera aho uwo baba ariko aratanga izo nyigisho hariho iyo migambi agashobora kugira gufata izo nyigisho ubuho hariho n'inyigisho kuri interineti ariko urumva ibyo birasaba ubushobozi ariko kindi nacyo barashobora no kubaza abandi baba baratanguye bari mu mashyirahamwe cyangwa baratanguye urudandazwa bakababaza uko bigenda kuko hajya ukubaza gutera kumenya bakabaza hanyuma bakaraba wa mugambi bashaka kwifuza ukungene bashobora gutangura kuwushyira mu ngiro ariko kandi kenshi bakiyumvira yuko hari igihe uyu mugambi ushobora kuba batawushoboye kugira bonyine ariko barashobora no kuja hamwe n'abandi bagashyira umugambi mu ngiro
Professor Lionel Remesha ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo usangire natwe reka n'abatwumviriza ubuhinga bwanyu mufise cyane cyane mu byerekeye gutanguza imitahe no gushyira imbere imigambi yo kwiteza imbere turashimiye na Aime Pascal Nduwimana telefone ntizari zimeze neza ariko yagerageje ibyo ashoboye urwaruka rwo mu Burundi yavuze ingwane rufise turashimiye Jean Patrick tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yashyize hamwe ikiganiro turashimiye twese mwe duteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi ry'Amerika